mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi turabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya 17 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka turabaramukije tubahikaze mu biganiro byacu.
Uyu muryango buri gihe uharanira ko washinja leta y'u Rwanda ubwicanyi, nibaza niba kurega bidashoboka.
Uwo ni umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bumvikanye banenga bakanamagana raporo y'umuryango Human Rights Watch ku Rwanda.
Munama yimirije kuba ku biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika buramatari wa Puerto Rico Roselos amenyesha ko yiteguriye kubwira umukuru w'igihugu cya Amerika yuko abanyagihugu bizinga yoboye bameze kimwe n'abandi banyagihugu ba Amerika.
Abantu bane biciwe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Togo mu birengerazuba bwa Afurika mu bishyamirane hagati y'ingabo zishinzwe umutekano n'abigaragambyaga bashaka ko ubutegetsi bwa Perezida Faure Nyanzembe bwavaho.
Abantu bihumbi n'ibihumbi baraye bihereje amayira y'igihugu y'umugwa mukuru wa Mogadishu muri Somalia biyamiriza igitero cyagizwe ku banyagihugu abagera ku 300 bagahitanwa n'icyo gitero.
Presidency ya Senegal yatangije gahunda yo kurwanya ibinyoma ku mboga nkoranyambaga, yatangiye gusuzuma ukuri ku makuru atangazwa. Izo hamwe n'izindi nkuru twabateguriye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu bane biciwe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Togo mu burengerazuba bwa Afurika mu bushyamirane hagati y'ingabo zishinzwe umutekano n'abigaragambyaga bashaka guhagarika ubuyobozi bwa Perezida Faure Nyanzembe. Ministri ushinzwe umutekano wa Togo, Koloneli Damahe Yake, hejo kwa gatatu yavuze ko umuntu umwe yarasiwe mu murwa mukuru Lome harapfa, abandi batatu biciwe mu mujyi wa kabiri mu bunini muri Togo. Ni umujyi wa Sokode uherereye mu birometero birenga 300 majyaruguru ya Lome. Yake yavuze ko abari mu myigaragambyo 60 batawe muri yombi mu bushyamirane bw'ejo kwa gatatu. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Togo bateguye imyigaragambyo y'iminsi ibiri irwanya Perezida Nyansembe uri ku butegetsi kuva mu 2005 yasimbuye Ise Nyansembe Hiyadema amaze kwitaba Imana. Imyigaragambyo yadutse mu mpande zose z'igihugu cya Togo kuva mu kwezi kwa munani. Ni imyigaragambyo yamagana ibyo Perezida yasabye ko byahindurwa mu itegeko nshinga. Ibyo birimo gukuraho manda ntarengwa za Perezida. Ibyo rero byamuha uburyo bwo kuguma ku butegetsi kuzageza mu 2030. Nyansembe umukuru papa we nawe yabaye ku butegetsi yari Perezida wa Togo guhera mu 1968 kugeza apfuye.
Tukiri muri Afrika, abantu ibihumbi n'ibihumbi baraye bihereye amayira y'umugwa mukuru w'i Mogadishu mu bindi n'ibindi bisagara bikomeye vya Somalia kuri uyu wa gatatu. Aho hari mu bikorwa vyo kwiyamiriza abakoze igitero cy'iterabwoba cahitanye abantu bashika ku 300 gikomeretsa abandi 400. Iyo myigaragambyo yatumwe ko n'abakuru b'ibisagara bahamagariye abantu kuja hamwe kugira bibuke abapfuye n'abakomerekeye muri ico gitero co ku muso wa gatandatu. Leta ya Somalia icegeka ico gitero ku muhari w'iterabwoba wa Shabab. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yasavye abanyagihugu biwe gufatana amaboko muri ico yise kugwanya bikomeye El Shabab. Amenyesha yuko hategekanijwe amafaranga agera ku mamiliyoni 18 y'amadolari y'amanyamerika yo kugwanya El Shabab hamwe no kubaka ibigo byo gufasha abagizwe imfuvyi n'ico gitero. Mukuru gisagara cha Mogadishu Tabit Abdi Mohamed yavuze ko abanyesomalia bategerezwa guhagurukira hamwe bakagwanya urugamba rw'iterabwoba rugigwa na El Shabab.
Tukiri muri Afrika, Presidency ya Senegal yatangiye gahunda yo kurwanya ibinyoma ku mboga nkoranyambaga, yatangiye gusuzuma ukuri ku makuru atangazwa. Umujyanama wihariye wa Perezida Macky Sall Ousmane Tiongane yagize ati amakuru y'ibinyoma arimo kwiha intebe. Yakomeje agira ati ni ikintu abantu badashobora guhagarika kandi amaherezo gishobora kugira ingaruka ku buzima bwa politiki, kuri sosiyete no ku buryo abantu bitwara mu mibereho yabo. ibyo rero biteje impungenge ku mugabane wose wa Afrika n'ahandi mu mpande z'isi. Ubushakashatsi buherutse gukorwa n'urwego rushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza muri Kenya bwasohotse mu kwezi kwa karindwi bwasanze abanyakenya 90% bari barabonye amakuru y'ibinyoma yerekeye itora. Amenshi yari yaranyujijwe ku mbuga nkoranyambaga ariho yahererekanijwe kuri Twitter, Facebook na WhatsApp. Tiongane, umujyanama wihariye wa Perezida Macky Sall, yibuka ukuntu guverinoma ya Senegal yagombye guhaguruka mu ntangiriro z'uyu mwaka bitewe n'ubwoba bwaturutse ku bihuha byari byerekeye umuceri wa plastiki ukiswe plastic rice mu magambo y'Icyongereza, byavugwaga ko waturutse mu Bushinwa. Abategetsi muri Senegal basuzumye ku mugaragaro uwo muceri winjiye mu gihugu, batangaza n'ibiganiro bagiranye n'abahanga kugira ngo bahagarike icyo gihuha cyari cyarakwirakwiriye mu bihugu byinshi byo muri Afrika binyuze ku mbuga nkoranyambaga.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Iburaya kuri uno munsi wa kane, leta ya Espagne yatangaje umugambi wo guhagarika ingingo yo kwiyonkora kw'intara ya Catalonia. Ni nyuma yaho umukuru w'iyo ntara yarahiye ko agiye gutunganya amatora muri iyo ntara yo kwikukira kwaho. Umushikiranganje mukuru wa Espagne Mariano Rajoy yatangaje ko yahamagaje inama rukokoma y'abagize ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatandatu. Bagiye gukorera ku ngingo y'ibwirizwa shingiro y'igihugu cya Espagne y'155. Iyo ngingo iha leta uburenganzira bwo kwaka uburenganzira bumwe canke bwose intara ya Catalonia. Ivyo bibaye nyuma yaho kuri uno munsi wa kane umutegetsi wa Catalonia Carles Puigdemont yabwiye inama nshingamateka yaho yuko hagiye kuba amatora ku bwigenge bw'ako karere. Puigdemont avuga ko bigiye gukogwa mu gihe leta ya Espagne ititabira ibiganiro vy'umwumvikano canke ngo bakabandanya igabisha ryabo ry'uko bagiye kwima iyo ntara uburenganzira bwayo bwo kugira ubwigenge. Ivyo bibaye kandi mu gihe umushikiranganje mukuru wa Espagne Mariano Rajoy yahaye umutegetsi wa Catalonia uno munsi wa kane kuba ntarengwa ko aho azoba yatomwe neza niba yaramaze gutangaza icese ubwigenge bw'iyo ntara. Aho ni nyuma yaho kandi habaye referendum mu ntango z'uku kwezi kwa cumi y'ubwiyonkore bw'iyo ntara. Ivyo vyatewe nuko umuntu wiheze umukuru w'iyo ntara ya Catalonia yari yashikirije ijambo icese ryakiriwe n'abatari bake nk'itangazwa icese ry'uko Catalonia yikukiye.
Tuje noneho muri Pakistani, uwahoze ari ministri w'intebe wa Pakistani Nawaz Sharif yashinjwe ibyaha bya ruswa biturutse ku makuru yakuwe mu mpapuro ziswe Panama Papers. Urukiko rwa Pakistani rushinzwe kurwanya ruswa kuri uyu wa kane Islamabad rwashinje Sharif w'imyaka 67 y'amavuko. Umukobwa we Mariam n'umukwe we Mohamed Safdar nabo bashinjwe n'urwo rukiko. Mariam Sharif na Mohamed Safdar bitabye urukiko kandi bahakana ibyo byaha. Avoka uburanira umukambwe Sharif uri Londres mu Bwongereza yahakanye ibyaha ku ruhande rwa Sharif. Uyu ari mu Bwongereza hamwe n'umugore we urimo kwivuza indwara ya kanseri. Mariam Sharif yahakanye ibivugwa arakaye, avuga ko nta shingiro bifite. Urukiko rw'ikirenga rwa Pakistani rwemeje ko Sharif atemerewe gukomeza imirimo ayikurwaho mu kwezi kwa karindwi nyuma y'uko inyandiko z'isosiyete ifite icyicaro muri Panama zinyerejwe mu mwaka ushize. Izo nyandiko zagaragaje ko umuryango wa Sharif ufite imitungo mu mahanga itarigeze ishyirwa hagaragara. Tadijwe rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni VOA radio yacu.
amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereze mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko imitwe yombi irasaba guverinoma gusubira mu masezerano yagiranye n'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch ufite icyicaro inaha muri Amerika, kugira ngo hirindwe ibikorwa abagize inteko ishinga amategeko bise ko bigayitse uyu muryango udasiba gusohora muri raporo zawo. Uyu numwe rero mu myanzuro 11 abagize inteko ishinga amategeko basohoye ku birebana n'imikoranire y'umuryango na leta y'u Rwanda. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda Asumuta Kaboyi aduha inkuru irambuye.
Mu myanzuro igera kuri 11 yasohowe n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi nyuma yo gusuzuma raporo ya Human Rights Watch yakoze ku Rwanda mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Inteko ishinga amategeko yasabye guverinoma y'u Rwanda gushaka abunganizi mu nkiko bazafasha abaturage bavuzwe muri raporo ya Human Rights Watch ko bapfuye kandi bakiriho. Inteko kandi yasabye umuryango Human Rights Watch kuvuguruza amakuru yatanze muri raporo iherutse gusohoka mu kwezi kwa karindwi ikayavuguruza aho izo raporo zose zageze. Abagize inteko ishinga amategeko basabye umuryango gusaba abaturage wavuze ko bapfuye imbabazi, kandi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yaragaragaje ko bakiriho. Abagize imitwe yombi inteko ishinga amategeko basaba leta y'u Rwanda kwikwiye gusubira mu masezerano yagiranye n'uyu muryango. Uyu ni senateri Niyongira Garikani.
Imikoranire ya Human Rights Watch n'u Rwanda ishingiye ku masezerano ariho yemewe ariko anasubirwamo buri mwaka. Ibyo tumaze kubona imikorere ya Human Rights Watch harimo byinshi umuntu yanenga, ndetse umuntu yanibaza niba nayo nibikuye muri ayo masezerano byubahirizwa. Ni byinshi ariko hari nka bitatu numva nagerageje kubihiniramo. Icya mbere cyanagarutsweho cyane kuvuga ngo umuntu yarapfuye akiriho, sinzi nibiyo ari etique. Biragaragara gusa agasuzuguro, agashinyaguro, ubwirasi n'ikindi ntazi cya baba bagenderaho. Ibyo byose nge nkumva bikwiye kugira ingaruka kuri ayo masezerano.
Iyi ntego kandi yasabye ko raporo za Human Rights Watch zitahabwa agaciro n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose zagejejweho.
Ni ukwamagana iyi raporo ndetse no guteshwa agaciro aho yaba yarageze hose mu nzego zitandukanye. Ariko cyane cyane ikinteko numva ishinga amategeko yakora, twasaba guverinoma igakurikirana mu by'ukuri ibivugwa mu raporo.
Uyu muryango usanzwe uduharabika ndetse hafi ngaruka buri gihe buri mwaka tugahosa n'abarabisobanura. Uyu muryango buri gihe uharanira ko washinja leta y'u Rwanda ubwicanyi. Uyu muryango utaregwa nk'uko n'abanyarwanda bamwe babyifujwe mu bagiriwe ihohoterwa. Nibaza niba kurega bidashoboka. Ni ukuvuga ngo ese mu myanzuro twatanga ntabwo twatanga umwanzuro uvuga ko uyu muryango wakora inyandiko ikavuguruza inyandiko aho yazitanze hose.
Nuko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda twagombye kandi tugomba kwamagana tuyimaze, tukamagana uyu muryango kubera ibikorwa ndetse n'amakuru bigayitse bigaragara muri iyi raporo.
Hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje amarangamutima muri iki kiganiro.
Reka mbahe background ya Human Rights Watch. Ubimaze imyaka 50. It headed by executive director witwa Kenneth Roth. Twandikirana abanyarwanda hirya no hino bamutuka buri munsi. Umujinya mbonye hangaha sinari na ubona mu nyandiko basubiza 230 nabingahe bimukurikira ibyo avuze. So natwandike uko ashaka turacecetse. Harabo mukurikira ibyo avuze ugasanga babitwaye nkaho biri factual. Nimbwa y'intera hamwe mumbabure gukoresha iryo jambo mu nteko isingiza uvuze nabi Rwanda uwo ari we wese.
Inteko ishinga amategeko ibaye ya kabiri yamaganye raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch iherutse gusohoka mu kwezi kwa karindwi, ivuga ko mu Rwanda hari abantu bibye cyangwa bakekwaho ubujura bishwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda cyangwa inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu turere twa Rutsiro na Rubavu. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda niyo yabaye iya mbere mu kwamagana iyi raporo, ivuga ko yakozwe mu buryo butari ubwa kinyamwuga ndetse isobanura ko mu bantu Human Rights Watch yavuze ko bapfuye hari abo komisiyo yagaragaje ko bakiriho. Raporo za Human Rights Watch zakunzwe kunengwa n'abayobozi banyuranye b'u Rwanda ndetse benshi bakagaragaza ko ntacyo bavuga kuri uyu muryango kuko babonye ko uyu muryango ufite abandi ukorera. Human Rights Watch yari iherutse gusohora ikigereranyo kirimo abantu bagera kuri 43 bo mu karere ka Rubavu na Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, ivuga ko bagiye bicwa n'inzego z'umutekano babaziza ibyaha bito nk'ubujura, kutajya mu irondo n'ibindi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asomuta turagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Dusabye kandi imbabazi abakunzi baradijwe rya Amerika badukurikiye muri uyu mwanya ko amwe mu magambo y'abadepite bakoresheje mwumvisemo ibitutsi. Twagerageje kandi gushaka abahanga mu muryango Human Rights Watch kugira ngo nabo bagire icyo batangariza, ariko ntibyashobotse.
Makuru ya mukarere k'ibiyaga binini yarabandanya. Pierre Claver Mbonima haramutswa ishyirahamwe riharanira gateka kazina muntu n'akabafungwa APRODH mu Burundi, yaraye aronkejwe agashimwe kitwa Civil Courage Prize mu gisagara cya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ko gashimwe gatangwa uko umwaka ushitse utashe, nako ni ikigega cyitwa Train Foundation gahabwa umuntu yitanze kugwanira agateka kazina muntu gushika aho abizira. Mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yabajije Pierre Claver Mbonima ico ako gashimwe kavuze kuri we.
Babonye yuko najwe wakazi kaibanze nariko ndakora mbugiye abanyagihugu nakazize, aryo gituma baciye bantu mu bandi bari bashize hamwe kujya batoye mu umwe. Hama rero ngira Imana rero baca batoramwe jewe muri aka gashimwe kitiriwe Jeune Train, niwe yagize iyo fondation bakanshikirije imbere y'isinzi ry'abantu bo hanze mbere harimo n'abarundi batari bake.
Mwakakiriye gute?
Jewe kagashimwe simwe novuga yuko ntibwoba ari ubutumwa bushikirizwa Abarundi mbere n'abategetsi b'Uburundi, kuko burya iyo naka agira ati urya muntu jewe yankoreye nabi kandi abyirengagiza abibona yuko ntamukoreye nabi, n'ubutumwa bamuhaye ati urakumbura wigarure urya muntu yakoze neza kuko abantu bose bamushima. Sikuvuga jewe ko bari banzi basomye ibyakozwe babona mapo, rero nkagira nti wakubwo n'ubutumwa bwoshikira igihugu cy'Uburundi, kuko burya ntibari gushimira umuntu yakoze nabi. Iyo wishe umuntu babona yuko batoguha agashimwe, iyo wibye igihugu babona yuko batoguha agashimwe. Rero barinze bagira ati uwo muntu turamutoye turamuha agashimwe, baba babonye koko icyo uwo muntu amaze. Rero nkagira nti ubwo n'ubundi butumwa iwanje butuma bumpingumvu nabo turi kumwe mu guharanira agateka kazina muntu ko twobandanya dufise inguvu, kuko turabona ibyo dukora bitariko birapfa ubusa.
Ako gashimwe kavuze iki ku buzima bwanyu, ku kazi kanyu ko kugwanira agateka kazina muntu musanzwe murimo?
Jewe nari nagize nti jewe abanyagihugu nasanzwe mvugira bariko bayacinyizwa bikaba ari byo nazize. Nagize nti igihe noheba kubavugira, igihe noheba kuvuga mabi yo barikakogwa n'umutegetsi kanaka mu gihugu cy'Uburundi aricyo mvukamwo. Nagize nti jewe nobampemukiye igihugu, nobampemukiye Abarundi, naho hariho ibyanshikiye nibyo bishikiye abandi mbere, si byashikiye jewe jenye mu gihugu cy'Uburundi, byashikiye abantu benshi, abantu barenga 2000 bamaze kugwanda kugwa banyujwe abari mu buhungiro. Abo bose nibo twebwe twahaniye agateka kabo. None nciye ndeka nkagira nti ndahebye, nobampemukiye abantu bose, nobampemukiye igihugu kiri
ku gihugu naho cy'Uburundi. Ni agashimwe gasigura iki? Kahaye iteka ringana gute ico gihugu c'Uburundi?
Ega iyo umuntu wo mu gihugu kanaka aronse agashimwe, burya siwe baba bagahaye, babagahaye igihugu. Ni nka kurya abakinyi b'umupira canke abanonotsi, iyo bagiye guhiganwa hakagira nk'umurundi abo wa mbere akaronka umudari w'inzahabu. Uwo mudari w'inzahabu ntiwibutirirwa urya muntu witirirwa igihugu, kuko mbere n'ubukumuha icyo kidari bamushikiriza n'idarapo y'igihugu. None na twebwe duhanira agateka kazina muntu, iyo umuntu aronse agashimwe ntikaba ari gwiwe, kaba ari c'igihugu cy'Uburundi. Ubwo igihugu cy'Uburundi kiba kironse umuntu w'iteka, amakungu abanyamahanga bagira bati ni uko urya muntu twamubonye twamushimye. Igihugu cy'Uburundi rero gica kironka n'amanota yuti kirafise abakozi, naho rero abategetsi bamwe babigira nkana bakajya bati ujamu na ikadu kwa neza zele simbe njene ujango ujamu na ikadu kwa nal alika tumakuru toche umunaika toche zabanu umunaika itabanu kani tuitango tuigihugu kemeri maana
Mutama Pierre Claver mboni mhatu wa shimile chane kulikano kanya muhaye ijugi Amerika
Ego mrakoze na tukeni tuzota hasi kukodu tari hasi tukabaduwe vijugu chatu tuatuji tarimukaga
Ngushimire nawe Diane ninahazwe kuri iyo nkuru utunyero no mu Burundi amatiyo yishyira hamwe rizwi nka Setemo agomba gutandukanya imicafu n'amazi meza mbere yuko yisuka mu kiyaga cya Tanganyika amaze igihe kinini yarapfuye kuri uyu wa kane abagize iryo tsinda bagendereye ibice bitandukanye bareba ahava imicafu yonona Tanganyika inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru ijwi ry'Amerika ibujumbura Eroje Wirikaneza
Abagize umugwe igihugu jejwe gukingira ikiyaga Tanganyika bagenduye amahinguriro atandukanye akoreye hafi inkengera za Tanganyika bongera baraba inzuzi n'imigezi vyisuka muri ico kiyaga muri iyo migende niho haca amazi n'imicafu y'ubundi bwoko bihumanya amazi ya Tanganyika inyuma y'amasaha arenga 6 bagendurizo bibanza baherukiye ahari amapompo yishira hamwe Setemi ritunganya ibikorwa muri meri ya Bujumbura Jeha Nyandwi umukuru wa mugwi yabwiye amenyesha makuru bimwe mu bitumanya makuru basanze byonona amazi ya Tanganyika
twasanze ku kibanza cyo kwitanganyika aho bita kumase harononekeye cyane bivanye nibiva mu mahinguriro yegereye ngaha ku kiyaga cha Tanganyika hamwe n'ingorane twasanze ikomeye cyane iva koko bishira hamwe Setemi rya leta ama mashini yaryo yategerezwa guhingura amazi ava mu mihana no muri ayo mahinguriro imbere yuko bashira mu kiyaga cha Tanganyika ayo ma moteri yabo rero yarapfuye nibyo navyo bikaba biri mu bituma kuri kijya kibanza mwabonye cyo kwitanganyika batazira kumase kwasanze hari mucafu mwinshi cyane utuma ibidukikije muri Tanganyika bimererwa nabi
kugira ntibandanye bimererwa nabi nyarwa hamagara abajejwe gufata ingingo kutayifata minenerwe
amahinguriro amwe amwe rero twasanze babikora neza ayandi mahinguriro nayo twasanze agifise ingorane agisuka imicafu mu nzuzi nazo zisuka mu kiyaga cha Tanganyika agaca haba kujya mwabonye amazi yononeka y'ikiyaga cha Tanganyika hanini rero twebwe nk'umugwi ivyo tujejwe turaheza tukagira amaraporo tugatera kamo abajeje gufata ingingo kugira ngo bafate ingingo zibereye
zimwe muri izo ngingo haraheza amezi arenga abiri zifashwe ishyira hamwe Afritan rihingura insato rimoza kozeko bedebedetse umukuru wa Afritan
nk'ubu tumaze umwanya utari muto twarugaye ngira biraboneka neza yuko ataco byahinduye byagumye nk'uko biri birerekana yuko ayo mazi acafuye atava iwacu ngira murumva ngaha ko ata ingene ha mota nta kintu mwo kumva ariko hariya murumva ko akamoto kariho katameze neza birerekana yuko ayo mazi atavanga twe twosaba yuko bo twugururira hanyuma akazi kakabandanya kuko niterambere ry'igihugu nakazi abantu baronka bagatunga imiryango yabo twakoresha abantu 60 ariko murana ko twugaye
umukuru w'umugujeje w'umutekano wo mu byagaraho muriza
batweretse ingene bategura amazi bakoresha gushika naho bayahereza ama kanalizasyo ya Setemi batubwiye rero bo ko hanini amakosa atari wabo mugabo twebwe ico tujejwe dutanga raporo ku bakuru bajejwe gufata ingingo tuzaheza rero dushikiriza iyo raporo niyo babona bibereye bazoheza bafata ingingo zibereye nabo kuri iryo shirahamwe hamwe n'ayandi
aranatanga umwizero ku bijanye n'amapompo ya Setemi yapfuye
aha abahinga twasanze ngaha kuri izi mashini za Setemu batubariye yuko leta yafashe icyo kibazo mu minwe mwabonye yuko amapompo yose ko yaratatu yapfuye mugabo leta batubwiye ko yafashe ikibazo mu minwe ikaba yaratanze amafaranga yo gutuma ko izo pompo zo kuzopompa ayo mazi agashikaho ateweza gutunganywa imbere yuko aja mu Tanganyika ikiyaga cha Tanganyika nacyo mukaba muzi yuko Burundi bukizeye ko byinshi abanyagihugu bakizeye ko byinshi ara mafi twabonye uko amafi aca yononekara hajya mwabonye iyo micafu yisuka ni ikipande kinini nyamafi avyariramwo nayo acahona rero leta turasaba yuko yo geragezwa subiga kwitinza bifuze kongereza uburyo Setemi ikoresha
Tanganyika nico kiyaga ca mbere ku isi kirimwe amazi ashobora kunyobwa kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara Tanganyika kandi gisangiwe n'ibihugu bine u Burundi Congo Zambia na Tanzania amatohoza yakozwe n'ikigega Global Nature Fund yerekana ko Tanganyika nico kiyaga ca mbere kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi ku isi uyu mwaka Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Rakoze cyane lo juri kaneza tukiri mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba barasaba ababarongoye kubaronsa imbuto n'ifumbire ya kijambere muri iki gihe imvura yatasuye. Ni mu gihe muri iyo ntara hatunganijwe ibirori nyezina by'umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Inkuru ya mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Duhindura ingendo mu kuguma ku kivi kugira turwanye inzara duteze imbere igihugu twubake kazoza keza. Icyo nico cyivugo ishami rya ONU ijejwe ifungurwa ku isi FAO ryatoye mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza w'uyu mwaka. Ari nacyo cyivugo ibirori byabereye mu ntara ya Makamba byari bishimikiye ko. Faraziya Bucumi twamusanze n'abagenzi we bari mu mirima ariko barategura aho bashaka gutera ibigori. Batubwiye ko mu gihe umwimbu w'irima riherutse usa n'urikurarangira bishika bakabura utwo bafungura.
Uduharagi, ibijumbu n'ubugari ndabironse.
Nta juntu uhora wifuza gufungura ugasanga nturonka?
Tuboga turyoshe, hari aho ushobora gukenagahera nkasha indyo utuntu nyine tubayabaye.
Akaboga ushatse kuba gasombe cyangwa akanyama?
Akaboga twese tuvuga akanyama, kitagara, turabura amahera, ugasanga mbere turanaraye n'ubusare gakeshi turarara ubusa.
Habaye.
Habaye kubera nk'ubu tutarayimbura, nk'ubu ibyo twarimye byaheze nk'ibiharage byaheze. Ubu rero turashonje.
Bakaba basaba abajeje uburimi n'ubworozi kubaronsa badatevye imbuto n'ifumbire bya kijambere muri iki gihe imvura itasuye.
Ni yangere twe twarakenye amahera mugabo twari tuzi yuko batuzanira ibikwiye kuko n'imbuto nayo turabona bari batubareye yuko baza kutuzana n'imbuto y'ibigori. Uyu abantu bari mu bukene budasanzwe. Ubu ibigori birazimvye ikiro ni 1400. Urumva ngaho bagiye baratwunganira natwebwe ngira twogira iyo dushika.
Gadi ni yukuri buramatari w'intara ya Makamba amenyesha ko hafashwe ingingo yo guhimiriza abanyagihugu kutamarira umwimbu mu masoko. Mu ntara yose ngo ariko haregeranye imfashanyo y'imbuto zigiwe guhabwa abaherutse guhunguka bava mu gihugu cya Tanzania.
Tuko turegeranya imfungurwa mu makomine yose atandatu agize intara ya Makamba, na cyane cyane kwegeranya imbuto, ibigori n'ibiharagi kugira ngo dushobore guhereza abene wacu baheka guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania bashika 1452 baje mu kwezi kw'icyenda.
Mu birori nyezina byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariye gufungura neza byabereye ku kibuga c'inkino cyo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, waserukishira hamwe rijejwe ifungurwa ku CFAO yamenyesheje yuko inzara iri mu bintu bituma abantu bahunga aho babaye mu kurondera ubuzima bwiza. Kuri ico Deobed Mfubusa, umuyobozi mwishikira mu biro vy'icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu, yasavye abarundi bahungiye hanze gutahuka.
Twagira tubibuze ko munge ugwa yakimajije amaguru. Aho rero twagomba gusubira gutera kama abarundi iyo bari bose kugira ngo bashobore kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro bafashanye n'abandi mu guteza imbere igihugu cyacu cyatwibagiwe. Kongera gusaba abakiri hanze y'igihugu ko nabo nyine botahuka kugira ngo bashobore kwifatanya n'abandi barundi bose mu guteza imbere igihugu.
Amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe rijejwe imfungurwa ku isi yerekana ko mu mwaka urangiye 2016 imiliyoni 815 z'abantu baba ku isi aribo bamenyekanye yuko bahanzwe n'inzara, mu gihe mu 2015 bari miliyoni 777. Ubwishyirahamwe FAO ibyo biharuro biri hejuru cyane hagereranijwe n'uko ibintu byari byifashe mu myaka 10 irangiye. I Makamba, Chrissy Munezero ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha biri hafi kurangira, ariko tubibutse muri make amakuru twabagejeho. Presidansi ya Senegal yatangiye gahunda yo kurwanya ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga, yatangiye gusuzuma ukuri ku makuru atangazwa. Oriane, ukomeze tubwira muri makeya andi makuru avuga ku isi.
Ego cyane, umushikiranganji wa Afghanistan ajejwe kwivuna abansi yatangaza ko abasirikare bashika kuri 43 bishwe mu gitero cyagizwe n'abagwanyi b'abataliban kuri uno munsi wa kane. Icyo gitero cyagizwe ku ikambi ya gisirikare mu bumanuko bw'igihugu. Handi naho mu nama yimirije kuba ku biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika, buramatari wa Puerto Rico, izinga rya Amerika, amenyesha ko yiteguriye kubwira Donald Trump yuko abanyagihugu bo kuri iryo zinga nabo nyene bohabwa agaciro nk'abandi banyamerika baba kuri ku butaka bwa Amerika.
twababwiye ko andi ko abantu bane biciwe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Togo mu burengerazuba bw'Afrika mu bushyamirane hagati y'ingabo zishinzwe umutekano n'abigaragambyaga bashaka ko ubuyobozi bwa Perezida Faure Gnassingbé bwahagarara.
Kronomusi wa kanereta ya Espagne yatangaje umugambi wo guhagarika ingingo yo kwiyonkora kw'intara ya Catalonia ni nyuma yaho umukuru w'iyo ntara yarahiye ko agiye gutunganya amatora muri iyo ntara kugira ngo bikukire.
Mwakoze rero mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari Innocent Kimenyi na engineer bafatanije turabashimiye. Amakuru mwagejweho na Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze.